Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Ejid Nahayo.
Makoze gutumikana bya Indundi Culture kazi mu kutwa bateguriye zimwe mu ngo nkuru ziyagize. Abarimyi bakorera muri komine Kayanza intara ya Butanyerera bavuga ko ibura ry'imbuto y'ibigori hamwe n'ifumbire mirima ryo mu mwonga bishobora gutuma baronka umwimbu udashimishije muri iryo rima. Hagiye gushingwa umunsi wo gusuzuma no gushyira mu ngiro ibihano ku batubahirije ingingo zijyanye n'isuku n'isukura hafi y'amabarabara makuru. Ibi bikaba byapfunditswe kuri uyu wa gatanu n'amashikiranganji dasanzwe yakoranye. Muna makuru kandi ubushikiranganji bujejwe inyigisho n'ubushakashatsi bavuga ko gushika ubu hataramenyekana ryari umwaka w'icumi uzotangurira mu ndinganizo nshyashya ziherutse gutangazwa n'ubwo bushikiranganji. Amakuru amwe n'andi ni mu kanya sangwa ikaze.
Radio Indundi Culture.
Nungiye kubaha ikaze muri ano makuru. Abarimyi bo muri komine Kayanza intara ya Butanyerera bavuga ko ibura ry'imbuto y'ibigori hamwe n'ifumbire mwiririma ryo mu mwonga bishobora gutuma bataronka umwimbu ushimishije. Ibituma bashobora kandi kugarizwa n'ubukene narijya umwimbu w'ibigori akubwabo ari kirumara mu miryango. Bagasaba abajijwe igisata cy'indimo kubaronsa ifumbire nuko nkuko byahora ndetse banongere bahabwe n'imbuto z'ibigori narijya bari barazemerewe. Ino nkuru tubibaze mugenzi wacu Jean Nahimana.
Mugihe kuri wa gatanu twaca mu mwongo wa munkazuri mu cungara w'igisagara ca Kayanza, abarimyi bariko barateraga imbuto y'ibigori bakoresheje ifumbire kama yonyene. Tubajije ko imbuto y'ibigori baheruka kwemererwa bo barayironse batumenyeje ko atuye barabaha bati twararindiriye ko tuyironswa ku munsi wa gatatu w'iyindwi nk'uko ariryo sango bari bahawe ariko ntibayironse. Icyo gihe ngo bari baciye babaha irindi sango ryo kuri wa gatanu ariko n'ubundi ngo bararindiriye barabura. Hakaba ari mu gihe iteragira ryaritekanije gutangura kuva ku igenekezo rya 15 mu kakaro. Bavuga rero ko bace bafata ingingo yo guteragira iyo mashirahamwe asanzwe adandaza iyo mbuto nk'ishirahamwe bitatubura, abandi bakavuga ko bayigura mu isoko kandi ku giciro cy'umurengera. Ku kijyanye n'ifumbire hari abavuga ko nubwo ateye baronse kwiririma ryo muci bagumana icyizere cyo kuzoyironswa. Hagata hariko abatari bake bamenyesha ko mu gihe abarimyi bobura imbuto bakabura n'ifumbire mvaruganda atankeka umwimbu uzoba muke cyane ugeranije no mu myaka iheze. Hanyuma imiryango yugarizwe n'ubukene narya ibigori byari bisigaye rikirumara mu miryango. Bagasaba bashimitse abajeje igisata cy'uburimyi kubaronsa imbuto n'ifumbire nk'uko byahora kugira ngo imiryango ibandanye yibeshaho no kurangura imigambi y'iterambere. Kuri ivyo Adenio samenyesha ko kukijanye n'ifumbire mvaruganda akirindiriye umuco uva kuba ariko ari igico kibazo. Agahamagarira n'ubundi abarimyi kuba barakoresha ifumbire kama mu kurindira bihanganye kwico kibazo zugitwari gwinyishumu. Kukijanye n'imbuto y'ibigori Adrenio sabavuga ko yashitse mu makomine ariko ikaba idakwiye nk'uko byari byitezwe. Muri ico gihe ngo hari imyonga yatoranijwe kuba ari izohabwa izo mbuto z'ibigori. Kuba ari mu myonga itazohabwa iyo mbuto Adrenio sabamenyesha ko mu barimyi hari abasanganywe imbuto abandi nabo akabahamagarira kuzigura mu mashirahamwe asanzwe azidandaza. Muri komine Kayanza ni ntara Butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture.
Arakoze Jean Nahimana. Hagiye gushingwa umunsi wo gusuzuma no gushyira mu ngiro ibihano ku batubahirije ingingo zijyanye n'isuku n'isukura hafi y'amabarabara makuru. Ibyo byafunitswe n'inama nshikiranganji idasanzwe yakoranye kuri uyu wa gatanu nk'uko bivugwa n'umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima. Ikibonekeza nuko abajejwe intwaro ku nzego zo hasi batagize uruhara mu guhimiriza kwishigwa mu ngiro gizo ngingo ivyatumye bamwe mu banyagihugu cyo kimwe n'ibisata vya leta batazubahiriza. Tumukurikire.
Muri rusangi igikorwa kiko kigenda neza guhera ku bashikiranganji bari bashinzwe ico gikorwa gushika kuri babura matari ariko ba mustanteri abarongo ya amazone abarongo ya imitumba n'amakartier ntibabananije guhimiriza abenegihugu nkuko bikwiye. Ikindi naco nuko ubuzi bumwe bumwe bwa leta butakurishije izo ngingo zijanye n'isuku cyane cyane ahegereye amabarabara makuru makuru n'amashikiranganji yaciye ishinga ibi bikurikira. Ubwa mbere ba mustanteri abakuru b'amazone abakuru b'imitumba n'amakartier bategerezwa guhimiriza abo barongoye kugira ngo bashire mu ngirizo ngingo zijanye n'isuku n'isukura. Hagiye gushingwa umunsi umwe mu ndwi wo gusuzuma kwizo ngingo ziriko zirakurikizwa hamwe no gushira mu ngiro ibihano ku ntumva. Umunsi ukazomenyeshwa abene gihugu bose. Ni ngombwa kumvisha ibisata vyose guhera ku vya leta bitarashira mu ngiro izo ngingo ko bitegerezwa kubikora vuba na bwango kandi mu maguru mashi. Ni ngombwa gutunganya neza amashirahamwe ajeje kwegeranya imicafu mu ngo kugira ngo ico gikorwa kirangurwe neza cyane cyane ntihabu kunyinyana gufatiye ku nyungu za bamwe bamwe.
Jerome Niyonzima n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi. Abanyagihugu bakoresha ikiraro cya Nyagasonga gihuza imitumba ya Karindo na Musumba ku ruzi Rugoma muri komine Gisuri ntara ya Buhumuza baranegura ko ibikorwa byo gusanura ico kiraro bibandanya kwikwega kuko bishobora guhagarara nk'ikiringo cya kingana n'indwi ni mu gihe byari bitekanijwe ko kirangira mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka. Abanyagihugu bagatinya ko hashobora kuba amasanganya na rya cyabaye kirasanurwa hakoreshejwe ibiti kandi abahaca n'ivyuma vy'imoteri biyongera muri kino gihe cyo gushora umwimbo. Abarongoye ARB kigo cy'igihugu kijeje amabarabara basigura ko iryo teba ryo gusanura ico kiraro ryavuye ku bakozi bahakorera bati ibikorwa kubera badashima guhembwa amafaranga yabo mu maboko. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana.
Nkuko bivugwa n'abanyagihugu bo ku mitumba ya Karindo na Musumba isangiye ikiraro cyitwa Nyagasonga ari uruzi Rugoma ni muri komine ya Gisuru neza na neza Amazon ya Kinyinya na Kabanga ahanyura urubibe. Icyo kiraro gihora kimara indwi mbere n'iminsi ikarenga ko hatabikorwa biriko birakorwa. Iki kandi kiremezwa n'umukuru w'umutumba wa Musumba Donatien Kagoma ahagasigura ko ibikorwa byari guherahezwa muri uku kwezi kwa gatanu twarangiye je ariko gushika ubu tugeze mu kwezi kw'indwi icyo kiraro kitaraheza gukogwa. Navyo bikogwa biriko biragenda buke buke mbere n'abanyagihugu bakidoga amasoko yacu mwishyirahamwe rijejwe ibyo marabara ARB ari naryo ririko rirakora icyo kiraro amenyesha ko izo bikogwa byaretse gutera imbere kubera ukwivumbura kw'abakozi batemera ko bakora basigayo amafaranga bakoreye bagashima kubohembwa yabona. Abanyagihugu bamenyesha ko iyo ibikorwa bitariko bijya imbere bishobora guteza amasanganya na cyane cyane ku byuma by'imoteri kuko uturaro twabaye turashyirwaho dukozwe mu mbaho z'ibiti tugashobora gusambuka umwanya n'umwanya. Abanyagihugu rero basaba iryo shyirahamwe ARB gukora ibishoboka byose harimwo no gutanga ayo mafaranga abona kugira ibikorwa bishobore kubandanya ku murindi mwiza bityo ikiraro kigasubira kuba nyabagendwa. Na rya muri kino gihe hagwiri ingendo zo kunguruza umwimbu w'ibiterwa bitandukanye byimbuwe muri ako karere. Mu Gisuru ntara ya Buhumuza Pantaleon Ntakarutimana Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture.
Amakuru twateguriye arabandanya. Ubushikiranganje ujejwe inyigisho n'ubushakashatsi buvuga ko gushika ubu hataramenyekana ryari umwaka w'icumi uzotangurira mu ndinganizo nshyashya ziherutse gutangazwa n'ubwo bushikiranganje. François Jarimana Buramutswa asigura ko hari bizobanza gutunganywa kugira uyo mwaka ugarukanwe. Anavuga ko gushika ubu atakibazo cya leta kizokogwa umwaka wa gatandatu. Tumwumvirize.
Ivyo vy'umwaka w'icumi uzobaho canke utazobaho tuzoheza turonka karyo ko kubimenyesha mbere tuzobimenyesha bica binatangura kuko ubu ntituri bubimenyeshe kuko murazi ko duheruka gukoresha ikibazo cyo mu mwaka w'icyenda. Naho twovuga ngo umwaka w'icumi ujeho noneho cajayo bande ko twabakoreje concours kandi bagira baje muri poste fondamental. Murumva rero ivyo ntidushobora kubivuga muri kino gihe ariko nitwamara kugira urutonde rw'ingene tuzoshira mu ngiro iyo reforme muzoheza muce mwumva ibintu byose ingene bizoja biragenda. Mu minsi heze hariho amakuru yakwiragijwe ku mbuga ngurukana bumenyi avuga yuko cha kibazo cha leta twita concours national cyahora gikorwa mu mwaka wa gatandatu yuko kigiye kugaruka. Twagomba rero tubabwire yuko ayo makuru atariyo. Ijya concours yakorwa mu mwaka wa gatandatu ntabwo izogaruka. Ariko twagomba tubabwire yuko mu mwaka wa gatandatu tuzotunganya ikibazo giha uburenganzira abanyeshuri bahejeje mu mwaka wa gatandatu bafise amanota meza kurusha abandi kandi ico kibazo kizotuma ducagura abanyeshure baje mu mashure y'akarorero abo bazoba abanyeshure barosa amanota meza kurusha abandi abandi bazoba barosa amanota meza batahora baronka amahigwe yo kuja muri amashure y'akarorero tuzoca tubarungika mu mashure ya leta afise uburaro
Mushinga Javyarimana avuga kandi ko hari amashure yigenga amashure nshingiro n'inyuma ya shure nshingiro ubushikiranganje bwasanze arishye amafaranga y'ishure atari ku rugero rwa kanovera kinyigisho atanga arico gituma hakozwe isuzuma rya kanovera kinyigisho zitangwa nayo mashure kugira hashingwe amafaranga hisunzwe mugwi buri shure rizoba ryashizwemo harimo rero nuko haraye ayashobora kugagwa n'ubunyene kurikira mushikiranganje François Havyarimana
Icho gikogwa rero kizotuma amashure yabigenga ashigwa mu migwi eka mbere umugwi wari wose ucubwirizwa gufatirwako kugira ngo dushireho amahera y'ishure abanyeshure babwiza gutanga muri buri murwi wari wose ivyo twabikoze kwera twabonye uko ari amashure yabigenga amwamwe amaze kurenza urugero mu gusaba amahera abavyeyi ivyo rero bizotuma amashure yigisha neza atani inyigisho za kanovera ashobora gusaba abavyeyi no vuga amafaranga ari hejuru amashure nayo atanga inyigisho ziri ku rugero rwa hagati na hagati no mu gusaba uburyo asaba uburyo buri hagati na hagati hanyuma ayari no vuga mu nyuma nayo asaba imahera make hanyuma mbere nayo atameze neza nayo ayo tuzobona atameze neza nayo duce tuyahagarika itegeko rero shikiranganje rizogenga ivyo vyose ryaramaze gushikirizwa leta kugira ngo ryigwe n'irya byemeza tuzoca dutangaza ishure rimwe ryose amafaranga y'ishure rizobwirizwa kuza riratoza abavyeyi
François Habyarimana umushikiranganje ajeje unyigisho n'ubushakashatsi urugero rw'imiduga ikoresha umuyaga nkuba zarugeze ku 33 rw'imiduga yose ikoreshwa mu gihugu gushika mu 2030 bishikirizwa na Edouard Nyandwi umuyobozi w'umugambi jejwe ikoreshwa y'imiduga ikoresha umuyaga nkuba avuga ko ivyo bice igihugu kizobishika ko kuko camaze guheba nk'amakori kubifuza kwinjiza iyo miduga mu Burundi tumukurikire ari kuri micro ya mugenzi wacu Jotan Iratuzi
dushaka yuko mu 2030 twaba dufise ibice 30 by'imodokari ziri muri iki gihugu ibice 30 zoba ari zikoresha umuyaga nkuba murabona ko yuko leta yafashe ingingo ikomeye yo kuri amataxi turize yuko ivyo bice tuba twabishikiriye umugambi waratangwe umugambi n'ivyo urafise igihe mu 2027 cyitwa kuzoboheze mugabo urabandanya uzoboheze kubera mu masezerano y'abadufasha igihugu nacu kisoba kigeze aho kigenga kisha kibana yo umugambi conyene kandi azi kutazosubira inyuma
gushikaho muri 2027 ibyo muzoba mwashitseko ni ibi
ivyo tuba twashitseko cyane cyane n'amategeko mu minsi iza umushikiranganje azoshikiriza politiki itomoye yo gushira uwo mugambi mu ngiro hanyuma politiki iyo acaje hayani mategeko yisungiye politiki y'igihugu abashikiranganje bacoze barafata izindi ngingo cyane cyane le preyarable kugira uwo mugambi ugende neza nuko leta yogira kigoro cyane cyane amabarabara agasubirwamo kandi nko kuri ayo mabarabara makuru makuru aya twita amaroute nationale leta yogira kigoro igashiraho izo station de recharge
Edouard Nyandwi umuyobozi w'umugambi ujejwe ikoreshwa y'imiduga ikoresha umuyaga nkuba mushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu ari namwe twa twateguye cyagarukira ariko mbere ko ndabasezerana ndabibutse zimwe mu ngo nkuru zari ziyagize hagiye gushingwa umunsi wo gusuzuma no gushyira mu ngiro ibihano kuba tubahirije ingingo zijyanye n'isuku n'isukura hafi y'amabarabara makuru ibi bikaba byafunditswe n'inama nshikiranganje idasanzwe yakoranye kuri uyu wa gatanu abanyagihugu bakoresha ikiraro cya Nyagasonga gihuza imitumba ya Karindo na Musumba ku ruzi Rugoma muri komene Gisuru intara ya Buhumuza baridogera iteba ry'ibikorwa byo gusanura icyo kiraro ko bibandanya kwikwega kuko bishobora guhagarara nk'ikiringo cy'ababa indwi hagati aho abarongoye ikigo cy'igihugu kijyamo barabara ARB bavuga ko zimwe mu mvu ari uko abakozi bahakorera bataye ibikorwa kubera badashima uburyo bahembwamo amafaranga yabo kuko bayahembwa mu maboko n'abarimyi bo muri komine Kayanza intara ya Butanyerera bavuga ko ibura ry'imbuto y'ibigori hamwe n'ifumbire mirima y'umunyonga cyo mu mwonga bishobora gutuma bataronka umwimbu ushemeye abaje mu higa bw'izimo na kufi uri byorebere intwari makuru gatika matwi ano makuru mugira ibihe byiza murakoze
Ejid Nahayo.